Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Naramukije mwebwe mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu kaze mu makuru twabateguriye aya nayo tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe mbumbarugo vyaraduze ku rugero rudasanzwe mu isoko nkuru yo mu gisagara ca Kayanza mu ntara ya Butanyerera haraciye nk'ikiringo c'amezi atatu. Bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Rusizi ya zone Gatumba komine Ntahangwa intara ya Bujumbura hariko harahera ukwezi batewe n'imyuzurira y'amazi aha bagashikiriza ko bagerageza kwigwana ko mu bijanye n'isuku n'isukura. Utuzu twasurwa umwe 36 hamwe n'utw'ubwogero 18 nitwo twashikirijwe n'umuryango utabara imbabare mu Burundi kwahuje kuri uyu wa gatanu impunzi z'abakongomani zegeranirijwe mu ikambi y'Ibusuma ni mu ntara ya Buhumuza. Nayo kuri uyu wa gatandatu umugwi serukira gihugu mu mupira w'amaguru w'abigeme badashikana imyaka 17 uzotana mu mitwe n'igihugu ca Malawi ku kibuga citiriwe Intwari mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. N'urukino rwo gusubiriza inyuma y'urwibanze aho Burundi bwatsinze Malawi ibitsindo 2-1. Murabimenyereye iminsi yose ya gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama. Uyu munsi tuvuga ku bumenyi n'ubuhinga kama vy'abarundi mu kurinda ibibi bibangamira abantu. N'andi ni mu kanya aya makuru muriko muyashikirizwa na Jota Miratuzi fadenje mpinga bw'ivyuma na Mathieu Habona Yezu.
Radio Indundi Culture.
Ubu naho inkuru imwe mwukwayo. Ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe mbumbarugo vyaraduze ku rugero rudasanzwe mu isoko nkuru yo mu gisagara ca Kayanza mu ntara ya Butanyerera haraciye nk'ikiringo c'amezi atatu. Abaguzi ba mikoro make bavuga ko muri kino gihe bisigaye bibagora kubeshaho imiryango yabo kuko n'ibiharage ari bike ku isoko bitewe n'uko atavyishi vyimbuwe mu gihe c'agatasi. Mu ntara ya Butanyerera twakura mugenzi wacu Yohani Nahimana.
Bimwe muri ivyo bifungurwa mbumbarugo vyaduze ibiciro ni nk'ibiraya. Ivyitondi n'amagara vyahora ku mafaranga 1,700 ubu bigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,200 ku kiro. Kijumbu vyahora ku mafaranga 1,500 ubu bigurwa amafaranga ari hagati y'igihumbi 1,800 ku kiro. Victoria vyahora ku mafaranga 1,700 ubu ikiro kigurwa amafaranga 2,200. Ibitunguru vyahora ku mafaranga 3,500 ubu ivyera n'amafaranga 4,000 ibitukura navyo n'amafaranga 4,450. Ibiharage navyo bigurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4,500 n'ibihumbi 5,000 mu gihe bitahora birenza amafaranga 3,500. Kandi niboneka ku isoko vyinshi byavyarabunzwe. Ngaha abadandaza bamenyesha ko ibiharage atavyimbuwe mu gihe c'agatasi bitewe n'uko muri ico gihe abarimyi basigaye batera ibigori gusa ibiharage bakabirima mu gihe c'impeshi. Iboneka ku isoko bikaba ari bihitira ari naco gituma vyinshi byavyarabunzwe. Kuri ivyo abaguzi ba mikoro make bavuga ko bitakiboroheye kugaburira imiryango nko kubiharage ari vyo imiryango myinshi ifungura. Abaguzi basaba ko abajeje intwaro boze barahimiriza barimye gutera ibiharage hambavu y'ibigori mu gihe c'agatasi nariya ico gifungurwa ari karahara mu ruganda ntibacure. Muri komine Kanza n'intara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Nayo mu gisagara ca politique Gitega havugwa ubukene bw'imboga zirengarenga n'amashu mu bibanza bitandukanye. Abacuruza n'abahora basuma izo mboga bavuga ko n'ibiciro vyaciye biduga ku rugero rutarumenyerewe aho vyigwije na kabiri canke gatatu. Bashikiriza ko ubwo bukene bw'imboga bwaturutse ku mvura nyinshi rimwe rimwe ivanze n'urubura yaguye mu kwezi kwa Ntwara nte ironona imirima. Bashikiriza ko muri kino gihe baca bikora ku mikubi. Igitega ni nkuru ya Aniseti Ntanguvu.
Imboga zirengarenga n'amashu ziboneka ku rugero rudashimisha abantu basuma izo fungurwa muri iyi minsi ku mugwa mukuru wa politike. Imboga zirengarenga n'abandi bavuga ko kudusoko two mu makartie zitakiharangwa ko izibonetse zishoka mu isoko nkuru ya Gitega aho naho zigugwa n'imiryango imwe imwe ibifashe hamwe n'abafise amahoteli n'uburiro mu gihe ibiciro byazo bemeza ko byigwije je na kabiri canke na gatatu mu bibanza bitandukanye abahora bazicuruza bashikiriza ko imvura nyinshi hamwe hamwe yaranzwe n'urubura byononye amatuta n'imirima cyane cyane y'imboga mu kwezi guheze kwa ntwara nte berekana ko muri iyi minsi babura icyo bakora aho bamenyesha ko arizo zabaha akazi n'ufise umutahe mutoyi agashikirwa aba n'abandi bavuga ko haboneka muri kino gihe imboga z'amababi ibiharage bitumukubi hamwe n'isombe mu gihe atazindi imboga z'ibyimeza ziboneka mu karere ka Kirimiro andise nango vigitega radio indundi culture
radio indundi culture
Ujaji nisuku nisukura wa mwemu wanyagi huo muni karitieru sizi ya zone Gatumba komine na angu inara ya Bujumbura hariko harahera ukwezi wa teuni mnyuzurira ya mazi bashikiriza ko bagira geza kuigwa nako mbijaji nisuku homu kugura amazi meza bakoresha ariko bavuga ko batinya kwandura indwara ziva ku isuku rike kukubera batagira utuzu twa sugumwe bakabona ko inyishu yo bakubakira uruzi rusizi digi gutyo ntibagume bateshwa izabo n'umwuzurira mu ntwaro bo babahamagarira kwimuka muri ico kibanza Claire ya Kankundi
Ushitsa mu ikaritie rusizi haruguru no hepfo y'ibarabara y'igihugu nomero 4 urabona amazi y'uruzi rusizi n'ikiyaga Tanganyika yasuye kuduga mu mihana yaho abo banyagihugu bavuye mu mazu yawe yatewe n'amazi ubu baba mu mazu atagira utuzu tw'ubwiherero ku nkengera y'iryo barabara aho bavuga ko batinya kwandura indwara ziva ku isukurike
Ibyo bitugora cyane mawusi aratwawe uca bisaba ko wituma nko mu kigopo ugacume na muri amazi
turabona ko amazi adukikuje kampo n'ingamba ntaho tujya tukagira ngo kigopo tukagira amapo
indwara zo zirumva zirashoboka kwanduka kubera cyane cyane n'ibintu by'amainfekti tukumva cya kigopo tuba tugisangiye turi twese ugasanga tugikoranira ko turi benshi
naho biruko bashikiriza ko bagerageza kugira isuku
isuku turi yarandanye no kubona ko dusanzwe tuyikora mu mwira turamesura nyene koga niho bitugwaza twoga mu ijoro kubera kaba twebwe
ivoma aho kuri iyo potosi saro ubuhinga yagize ngo amazi nyamba yakugutse yakura mu kuzimu niho tuvoma tukaronka yo gukoresha
aha bakagaruka nko mu kurondera amazi meza banwa
ukeneye kunywa naho turatuma tukagura ibinyugunyu
tukaguma dukoresha yo kugura ntabwo dushobora gukoresha ibiziba gukoresha amazi kugura
abo banyagihugu babona ko inyishu ko bukubaka urugomero kuruzi rusizi Mustanteri wa komine Ntahangwa Alexis Habyarimana ahamagarira nyabuna abo banyagihugu kuva muri ico gice gikunda gutegwa n'amazi kigoye kubamwo nayo kukijanye no kubaka urugomero akavuga ko kirengeye ubushobozi bw'ikomine ico ko cobarizwa mu bushikiranganje bubijejwe aribwo buraba inyubako kuva kuruzi rusizi aho bita ku ipoto ya mbere gushika aho bita ku ipoto ya 27 haratewe n'amazi y'imyuzure co kimwe no mu gace ka Kinyinya imbere yo gushikira ikiraro kiri kuruzi rusizi mu ntango z'uku kwezi kwa Ndamukiza umushikiranganje mu vyojejo harimo amagara y'abantu yari yashikirije ko hatowe abantu bashasha 38 bose bafise indwara ya korera benshi muri bo bakomoka muri iyo komine nyene ya Ntahangwa
Natuzu twasurwumwe 36 hamwe n'utwubwogero 18 nitwo twashikirijwe n'umuryango utabara imbabare mu Burundi Croix-Rouge kuri uyu wa gatanu impunzi z'abakongomani zegeranirijwe mu ikambi y'Ubusuma iri mu ntara ya Buhumuza inyuma y'amezi 4 ico kibanza kitagira mu twa tuzu ubu izo mpunzi zikaba ziruhusa nubwo zivuga ko hagikenewe n'utundi n'inkuru ya Olivier Kwizera muyumva mu ijwi rya Egide Nahayo
ari mu ikambi y'impunzi z'abakongomani hazindutse hashikirizwa inyubakwa z'utuzu twa sugumwe kuri uyu wa gatanu umuyobozi ajejwe imigenderanire mu muryango utabara imbabare Croix Rouge y'u Burundi Etienne Ndikuriyo yavuze ko utwo tuzu tugiye gufasha mu bijyanye n'isuku
n'utuzu twa sugumwe rero kugira ngo izi mpunzi z'abakongomani zinga aha zishobore gukoresha twari nkenerwa cyane kuko abantu ni benshi cyane ariko utuzu twa sugumwe ni duke
izo mpunzi zeganyijwe muri iyo kambi zirashima ko zaronkejwe utwo tuzu tw'ubwiherero kuko gushika ku bitaro byoroshye mu bijyanye n'ibikorwa by'isuku
turashima kubera natwe ndi twari dufisha amatoilette ngaha ariko kubona Croix Rouge yaraje iratugirira amatoilette vraiment ni sawa kabisa ndangorane mu minsi twashize ngaha bisaba doze tugenda aho mu bihuru byari bitumereye nabi indwara zari nyinshi kandi abantu barafuye benshi kubera icyo kibazo
Etienne Ndikuriyo yemereye izo mpunzi ko hari izindi nyubakwa nkizo zigiye kubakwa muri iyo kambi impunzi z'abakongomani zahunze muri Munyonyo umwaka uheze bivuye ku ntambara hagati ya leta ya Congo n'umaru igwanya M23 izo mpunzi zikaba zashitse Busuma mu ntara ya Buhumuza muri Kigarama umwaka uheze muri iyo kambi harugwe impunzi z'abakongomani zirenga 160 amakuru atangwa na Croix Rouge avuga ko buri munsi urugero rw'amazi izo mpunzi zironswa aramari 6 gusa ku munsi kuri buri muntu mu gihe yaragenewe amaritiro agera kuri 15
Mubijanye n'inkino mumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba z'abigeme badashika n'imyaka 17 a Marseille niyo ngabo arizeza barundi ko mugwe wiwe uzotsinda urukino rwo gusubiriza bakina n'igihugu ca Malawi kuri uyu wa gatandatu kugibuga citiriwe intwari mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura mu Burundi kuva igihe c'isaha 9 ni nyuma yo gutsinda igihugu ca Malawi urukino rwibanze ibitsindo 2-1 Amarse niyo ngabo amenyesha ko abakinyi bose bakomeye kandi bize neza umugwi bagiye guhura tumukurikire.
Nibaza ko twiteguye neza kubera ko match ya mbere yaduhaye ishusho ya ekipe zokina ejo icyo gushima nuko abakinyi bacu bose nta numwe afite ikibazo bose bameze neza kandi biteguriye gukora ibisumba ibyo bakoze hariya muri Malawi. Nibaza ko tatebwa cyane kubera ko twarabaye ngene bakina kandi bari mu rugo. Hanyuma plus jeno vuga no ofisa n'abakinyi bacu kora ko twakinye kuri terrain na Juvel hay makandi terrain nini cyane ifite 120 metres de longueur na 90 metres de largeur voir que terrain nini mugabo baragerageje ku resista bamaze kubatsinda baragerageje kudusatira mugabo turagerageza kunitsoriza amatake yabo yeka ko abana babonye ko bashobora kuraba n'ibindi bimeze na terrain nini bimeze kugira ngo shobukira nibaza ko turi ngaha mugira nibizo tukora cyane kuri afite n'itura yemenyereye hanyuma tuba dufise n'undi mu gihe cya 12 azo dushigikira ubwo turategura ubusatirizi kubera ko hariya muri Malawi twaronse uburyo bwinshi bwo gutsinda dutsinda mu buke hanyuma iki nacyo ni uko dushaka ko match y'ejo yo yera kare tugatsinda hakiri kare kugira ngo urukino rworoye kubera ko match nizisa twarabatsinze bibiri kimwe mugabo nabo barashaka kuri bukeye mugabo twarabonye ubukomezi bwabo naho bahoba rero sogeza kugira ngo duce abahoba kugira ngo dutange umunezero wazabaje kuraba match
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
mu nkuru y'imico kama tubashikiriza iminsi yose ya gatanu uyu munsi tuvuga ubumenyi n'ubuhinga kama by'abarundi mu kurinda ibibi bibangamira abantu ubumenyi bwagiye burahanahanwa hagati y'abantu n'abandi kuva bamwe bakiba mu mashamba gushika ubu umuhinga mu bijanye no gucukura ibisigarira vya kahise n'imbere ya kahise Elias Sadiki ashikiriza ko ibi vyarinze abantu ibi biboneka n'ibitaboneka gushikaho bishigwa mu ntonde z'ivyigwa zitangwa mu mashure nayo kuho ubu bumenyi abarundi bisangije butigishwa uyo mutohoji abibonamwe uruhombo ino nkuru twayiteguriwe na Norris Ndiwimana
Ibi byari bikomeye mu kubaho kwa bo hambere mu Burundi nk'igihe abantu bari bakiwa mu mashamba canke bakabana n'ibikoko hamwe n'ibindi batinya bishobora kubangamira kubaho kwabo ariho havuye uburinzi bukomeye no kubirengeye ubwenge bw'abantu nk'uko twabibabwiye mu nkuru y'imico kama yaheruka dusigura ingene bashitsaho bikingira inkuba mutohoje mu byakahise n'imbere ya kahise Elias Sadika ati byabaye ibigwanisha abarundi bonyine bishingiye gushikamanga ya
ko kwikingira kwari kugwanya ibikoko byacu kubatera bikaza kubarya mwico giye kenshi bacana umuriro ibikoko bibonye umuriro kenshi bica byiruka ahandi naho ivyo bikoko babitera amacumu cyangwa kabitera amabuye ahandi naho hariho ivyo ubwenge bwabo butashobora gushikira nubu kino gihe twitwa yuko twateye imbere mu bintu by'ubumenyi hariho ivyo ubwenge bwacu nino sa budashobora gushikira
mu bindi kandi bibangamiye ubuzima bw'abantu abarundi barahuriza ku gutsinda ibirenge ubumenyi bwabo ariko biciye mu nzira iyihe Dr. Elias Sadiki
kwa rivyo tukwa tuzi mwe bimwe nicho abanyamahanga bita shetani tukwa baruni tukwa chita guba guabikata chati tukwa chita ima nambi hadi nicho tukwita ima nanzi vyo sivisi kubge ingi kuigwanya kwa avyo kwa rukoresha majambo mugusenga iyo ma nanzi iza iyo ma nambi aliyo guba guabikata baraheza barundi bakarondi ringene basengi iyo ma nanzi iza kugira ngo iwafashe kukigwanya na wabatakiwa muri make ibitaboneka bigwanywa n'ibitaboneka bigwanywa n'amajambo
ariko rero muri ubwo burinzi no kunanirwa ntibihara ibinaniye bwa bumenyi n'ubuhinga kama by'abarundi umutohoja byita ibisigo
ibisigo vya mabihari nk'ubu nk'akarorero kuvuga ngo amahigwe wo kubwira ngo ujana amahigwe mu ishashini gutora umufuko kanako mugemurire amahigwe nta yoronka uvuga ngo naka umugemurire umukoshi canke umwaku na woronka ari n'indi bisigo nuno muse muravuga shetani shetani ni gisigo muravuga abamarayika abamarayika ni bisigo imana ni gisigo kobera bisigo ubwenge bwa muntu ariko muri ivyo bisigo arimo vyiza na bibi abarundi ba kera baravuga ngo nabavyeye mu mwonga kobera mu mwonga habera ibintu batatahura bavuga yuko ariho ibintu bifite ubushobozi buca kumenywa n'abapfumu canke abanyamageza bakavuga bati ivyo ni bisiga bwenge rero
mu gutahuza urwaruka rwa none n'abandi batazi inkomoko yuko kwemera no kugendereza bishigwa mu bumenyi n'ubuhinga kama umuhinga ntashimishwa n'inyigisho zitangwa mu gihugu ari nahagaragariza makenga ku ruhombo rushoboka kwitunga ry'igihugu
ibi bintu birigishwa mu ishure nkaje nk'umushaka jati nkaja mugihugu nkagira ubutohoji ha munda kagira ngira ubutohoji hanyuma turamanyuranira iyo muri byo biganire rusange duratugira tu bita conference scientifique turasangira ntitubimanyuranira byose ari bisigara ibindi navyo turavugira mu ishuri iyo rero byashitse akagira ubutabivuga mu ishuri abigishwa bamucimbere ayusanga batagize amahigwe yo kubironka
inyigisho nkizi yamara zirasaba umuhamagaro n'ubutohoje budasanzwe kugira ngo ibivyigishwa batabizi nawe bitahura ukundi mu gihe cy'umuzo w'iterambere rya none wanatumye hari abatukira bwa bumenyi n'ubuhinga kama icyo muhinga mu byakahise n'imbere yakahise yita gutakaza karanga abantu batabizi
na rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwarimo yateza abiri shimire na matyo yabo nayo yafashije muhinga bw'ivyuma aya makuru mwarekomeye yashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umunsi mwiza mwese murakoze.